Nzamba.
Nzambi rasamirana.
Amakuru na Jean-Baptiste Bideha.
Turi kwa kabiri ni genekerezo rya 22 mukakaru n'umwaka w'2025 nshuti namwe bagenzi mwashimye kwikira radio Nzamba gatyakawe ndabahaye mwiriwe canke maramutse bivanye naho muherereye ndi rya sango rya makuru mu Kirundi nayo akabagizwe n'izingi nguru nguru zikurikira. Ejo aho bukera hazuba matura y'abakenguza amateka imigambwe ine yari yo sinde defte de ipona senere na apedere ikabariyo izoja muri ayo matora. Ku ruhande rw'umugambwe senere ngo ayo matora ntacu amaze atari kuza gushimangira intwaro y'umugambwe umwe uri ku butegetsi sinde de FDD. Runo wakabigenekerezo rya 22 mukakaro imyaka 9 irarumanye umenyesha makuru Jean Bigirimana yakorera ikinyamakuru iwacu abuzwe irengero runani rw'amashirahamwe haranira agateka kandi na muntu b'abarundi bakaba babajwe no kubona inyuma iyo myaka yose ubutungane atacubura kura kugira ngo abakoze aho kabikabishe bamenyekane. Makuru ajanye n'agateka kazi na muntu abantu 44 barishwe 11 barahagarikwa hadakurikijwe amategeko abagera ku 8 baranyuruzwa nayo 16 barafatwa ku nguvu. Ibyo biri mu cegeranyo ucishira hamwe ya PDH cumu kwezi guheze kwa gatandatu ndasubiye kwaramutsa nonga ndabaha n'ikazi.
Urakeneye kumenya makuru y'imvaho umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Inzamba akaburungu org.
Ano makuru tuyahere muri politiki. Kuri uyu wa gatatu igenekerezo rya 22 mukakaru niho hazuba matura y'abakenguza amateka azokwitabwa n'abajenama mpazwa jambo b'amakomine imigambwe ine yari yo sinde defte de ipona senere na apedere. Umugambwe senere ukaba ubona ko ayo matora y'abakenguza amateka atagaciro afise ngo kiretse gusimbataza intwaro y'umugambwe umwe. Ibyo bishikirizwa na Terence Manirambona avugira umugambwe senere aho afatira kutunenge twibonekeje matora y'abatora abo bakenguza amateka tutigeze dukosogwa. Umviriza umuvugizi w'umugambwe senere akabona ko ikintu conyene gishobora gukiza igihugu ari intwaro ifatiye ku byumviro bitandukanye. Tumukurikire.
Mu gihe amatora y'abajana b'amakomine aribo batora abakenguza amateka yaranzwe n'ubusuma bw'akamaramaza kandi butakosowe, umugambwe senere ubona ko atagaciro amatora y'abakenguza amateka afise kiretse gutsimbataza intwaro y'umugambo kubw'umugambwe senere. Nta nyungu ayo matora azozaniye igihugu kuko n'umwungu wa rwaruyuzi. Mbega umuntu yakwibaza ko tumaze imyaka 10 dufise inama ntego z'amateka itora amabwirizwa n'amategeko yose ijana ku ijana, twibaza ko atahandi biri ku isi akunguko kabaye akahe ku gihugu ko cagomye gisubira inyuma mu vya politike, ubutunzi, imibano, intwaro ibereye n'agateka kazi na muntu n'ibindi.
Kubw'umugambwe senere ikizokiza igihugu ni intwaro ishingiye ku vyiyumviro bitandukanye atarishaka ry'umugambo umwe ku butegetsi wifuza gukumira iyindi. Ni intwaro yubaha kandi yubahiza umunyagihugu kandi idakumira kuko ikumira igihe ryo ryose ntacyo yiza rifasha igihugu atari kugisubiza inyuma.
Tandukira igisata kijanye n'agateka kazi na muntu abantu 44 barishwe 11 barahagarikwa bidakurikije amategeko 8 baranyuruzwa nayo 16 barafatwa ku nguvu abanindwi basinzikarizwa ubuzima. Ibyo biri mu cegeranyo cyo mu kwezi kwa gatandatu mu byerekeye agateka kazi na muntu cakozwe n'ishirahamwe APODH rihanira agateka k'abanyororo. Iryo shirahamwe risigura ko agateka kazi na muntu kahungabanye cyane muri ico kiringo bivuye ahanini kugihe cy'amatora y'abashinga amateka n'abajene nama b'amakomine aheruka igihe cyaranzwemo iterabwoba rikomeye kubatavuga rumwe na leta nk'uko ishyirahamwe ya PDH rivuga. Iryo shyirahamwe rirababazwa kandi n'uko ikibazo cy'amabohero harimo abantu b'umurengera kibandanya rigasaba leta kwikubita agashi mu gikorwa cyo kubahiriza agateka kazira muntu muri rusangi. Twumvirize umushingwamanza Evariste Nkuzimana ajije kumenyesha amakuru mu ishyirahamwe APODH.
Muri rusangi icyo cegeranyo kirerekana ko agateka kazina muntu kahungabanye cyane cyane bifatiye ku matora yabaye ku igenekerezo rya gatanu ruheshi muri uno mwaka nyine, aho kwerekana ko ayo matora atabaye ku mugaragaro, aho abantu batisanzuye mu gutora, hakaba n'abanyagihugu bafashwe ku nguvu kugira ngo batore umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD, aho hari abahagaritswe barafungwa bivuye kuri ayo matora, aho ayo matora yaranzwe n'iterabwoba, aho abanyamigambwe bavuye mu migambwe yindi uretse uyu mugambwe uri ku butegetsi bakumiriwe n'ibindi. Mu kijyanye n'agateka kazina muntu, abantu 44 barishwe, muri abo 44 hari n'abatowe biziga, abantu 11 barahagaritswe barapfungwa bidakurikije amategeko, abantu 8 barabuzwe irengero, 16 barafashwe ku nguvu, abantu 7 barahohotewe bikabije bimwe twita mu gifaransa torture. Icyo cegeranyo kirerekana kandi uko mu mabohero byifashe, aho ubwinshi bw'abanyororo buguma ari ikibazo gikomeye ku gateka kazina muntu k'abanyororo, bivuye ku bwinshi abanyororo abenshi bafungiwe ubusa nuko abategetsi cyane cyane batitaho ikibazo cy'abanyororo. Icyo cegeranyo kirangiza gisaba ubwa mbere gisaba leta ko yofata ingingo zose zishoboka kugira ngo agateka k'abanyororo n'agateka kazina muntu muri rusangi, ingingo zofatwa kugira ngo agateka kazina muntu kubahirizwe. Izo ngingo twarazerekanye muri icyo cegeranyo. Kigasaba abafasha Burundi ko boguma hafi y'abanyagihugu bakongera mu gutanga imfashanyo, ko bobanza kusaba leta ko yokubahiriza agateka kazina muntu muri rusangi n'akabanyororo. Kikarangiza kisaba n'abanyagihugu ko bobandanye bafatanye mu nda bakima amatwi abo bateranya bobo baba barondera inyungu zabo.
Inzamba.
Imyaka 9 irarumanye kuri uno wa 22 mukakaro mu menyeshamakuru Jean Bigirimana yahoze akuri kinyamakuru iwacu abuzwe irengero mu gihe yari yitabye umuntu yavuga ko amuha amakuru ibugarama mu ntara ya Muramvya. Inosa Muhozi yarongoye kigo pebe avuga ko gushika ubu ari agahinda mu muryango kuko batazi ko wabo akiriho canke yapfuye. Inosa Muhozi kavuga ko Jean Bigirimana ari umwe mu Barundi benshi bamaze kunyuruzwa, ababo ntibigereye bamenya ko bariho canke bishwe. Inosa Muhozi asaba abategetsi bo hejuru uhereye ku mukuru w'igihugu kwikubita agashi bagakora amatohoza kuri iryo nyuruzwa no ku yandi mabi yose abandanya akogwa n'ayahandi ho ngo bitebe bitebuke bazobibazwa umunsi uri izina kurikira. Inosa Muhozi arongoye ikigo OPEG.
Kuri uyu mwaka ugira 9 nashaka ntera kamu umukuru w'igihugu leta yiwe abayobozi ba gisirikare abayobozi b'igipolisi abashinga amateka abakenguza amateka abo barundi bakorerwa ayo mabi ni mwebwe mu bihagarariye ni mwebwe muzobibazwa za muri buka kwejo muzoba mukuze nimwagira amahirwe mukaramba muzocahe muri kino gihugu mukora ibintu biraho cyangwa mugore ikintu biraho bikaba ubise ubushobozi bwo kwihagarika ni mubihagarike kora ibishobora yo ka byose tumenye mugenzi wacu yari tumenye n'abandi barundi banyurujwe nk'uko kwa Bigirimana iyo bari niba babarishwe isigarira byabo bitangwe mu miryango babafube bagandare baganduke baza babo ko babafubye abantu bareke kwama muti musimba buri gihe wumvise akantu wumvise ikiziga chatowe wumvise umuntu yoba avugwa ko ari mu ibohera tazwi ari we nyabuna kora ibishoboka byose icyo cyeyi kibave ko nicaba kigishobora kubava ko kandi mugume mwibuka kwejo muzo wa muri kino gihugu mutagifise ubushobozi mufise muzo kibamo gute mukora ibiraho mureke ibiraho bikaba kandi mufise ubushobozi bwo kubihagarika no kubibuza
urunani rw'amashira hamwe yabaharanira gateka kaje na muntu b'abarundi CBDH bavuga ko barajwe ishinga no kubona atabutungane bwigenga bwigeze bukora ngo abakoze ico caha bashengezwe mu gihe byavugwa ko ari abakozi biperereza y'u Burundi bitwange nda kuri yajejwe kumesha makuru mu runani CBDH asaba leta kureka ubutungane bugakora mu bwigenge kugira abakoze ico caha bazomenyekane bongere bashengezwe bahanwe hakurikijwe amategeko tumukurikire
abavugwa ko bamunyuruje na abakozi biperereza y'u Burundi ku gico gihe rero nta gakuru ko umenyesha makuru kubyamushikiye na cyare cyane nta butungane yaronkejwe kandi rero turagerageje kwibuka inyuma y'inyuzwa rya Jean Bigirimana abakozi b'ikinyamakuru iwacu baravuye hasi kugira bakuronke umuco kubyabaye baragira amatohoza barahana igipolisi ibimenyetso bimwe bimwe ko kwita piste mu gifaransa byafasha igipolisi kugira kironke aho gihera mu kutangura amatohoza hari n'ibiziga bibiri byari bitangwe kononekara sinzi ko tubyibuka twese byatowe ico gihe mu ruzi mu baranzi kimwe kaba cari ca ciwe umutwe ikindi ca heza hagati y'amabuye ariko ico gihe rero cyose ibyo biziga bikaba byaciye bihambwa mu maguru mashari y'igipolisi atamatohoza banze kuba ngo bamenyekane abari bo n'ukuri kubyabije uno ngusi rero kandi nta matohoza y'ukuri yabaye ku inyuruzwa rya Jean Bigirimana na cegeranyo na kimwe casohotse kivuga ku inyuruzwa yiwe nta n'umuntu n'umwe yagiriwe n'ico caha co kunyuruza Jean Bigirimana kandi undura rero n'umukozi w'iperereza byavuga ko ariwe yari yavuganye na ubwanyuma na Jean Bigirimana nawe yahavuye abugwa irengero aho gace rero niko kaduhagaritse umutima mu rwego rw'CBDH tukabazwa n'ingene butungane gahevyo dosiye co kimwe n'izindi z'abandi barundi sinzi bagiye muri ubwo buryo twibutse ko icacho kunyuruza canke kugurengero bishigwa mu byaha bikomeye byo bita crime grave mu mategeko mpuzamakungu nico gituma runani CBDH no musi rusaba gusubira kugura iyo dosiye hakaba amatohoza yigenga kandi atahwegamiye kwibugwa irengero rya Jean Bigirimana turasaba ko ababikoze bumenyekana hama bagashengizwa hatitaweho n'amabanga bo bafise urani CBDH rero urifatikanije n'umuryango w'amenyesha makuru mu Burundi ndacare cyane umuryango wa Jean Bigirimana no musi womowe mu gihugu uri mu buhungiro na CBDH kandi urashimishwa kandi nubwira nishaka kinyamakuru iwacu cagumye gishira imbere mu kurondera umuco kwibura irengero rya Jean Bigirimana mu rani CBDH rero turasaba yuko leta yoreka ubutungane bukigenga kugira umwizero ugaruke mu banyagihugu yubahirize ubwiye bwo kumenyesha amakuru umutekano w'amenyesha amakuru kuko mu gihe Jean Bigirimana azoba atararonswa ubutungane n'umuga twovuga muri rusange wo kumenyesha amakuru uzoba ubangamiwe
nunga hadushe dusozera no makuru nk'abashimiye mwebwe mwese waduteze yombi ngashimira n'abagenzanje umwe wese ubwiki ciwe bamfashije kubatorokaniriza mugire aho muba mubahwe mubanye mu byanyu na gahwana.